ugira icyumweru cyiza.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose ku isi, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo.
Nongere mbasuhuze. Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi turibanda ku biganiro bimaze iminsi bihuza abarundi byasoje kuri wa gatanu tariki ya 8 y'ukwezi kwa 12 mu nkengero z'umujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Ni ibiganiro mu magambo yabigizemo uruhare byageze kutumvikana kwinshi kurusha kumvikana. Kumpuguke n'abahinga banyuranye, ni ibiganiro byazamuye ibibazo byinshi kurusha ibisubizo. Mu kubisoza, umuhuza Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania yafashe umugambi wo gukora ubugororangingo bw'inyandiko ya nyuma izashyikirizwa abakuru b'ibihugu ba Afurika y'Uburasirazuba. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye ibiganiro kuba bigitangira umunsi ku wundi. Uyu munsi niwe mpa ijambo. Claver, urakomeye cyane aho Arusha, mikoro ni yawe.
Murakoze kuduha kanya Etienne Karekezi. Hano yarusha turakomeye, n'ikirere kimeze neza naho turi mu bihe by'imbeho, ariko akazuba karaja karacishamo kakaka. Reka tuduge ku ijambo rero. Nkuko warubivuze, ibiganiro byari bimaze indwi zibiri bihuza abarundi byararangiye ku munsi wa gatanu uheze. Mu kubisozera, nta masezerano yatewe ko umukono, nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose, nta nitangazo bose bahurije ko risozera ibyo biganiro ryabonetse. Umuhuza Matati y'Abarundi Benjamin Mkapa yaragerageje guhuza abanyepolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse ku munsi wa nyuma, ariko birago urunanisa na rede ruhurikiyemwo
sedarede bose atanu mwavuye ubundi yabataje ni pankrasi
uje nivyo abake bategeze
proseso elektorale do l'année 2020 dusaba yuko facilitation yo fasha mu kuduherekeza mu matora y'ibihumbi 2020 kuko irongowe na Mkapa kuko ari nabo bariko barasozera ibyo biganiro kugira ngo ba banyapolitiki bavuga bati tuvyiheranije bavuga ngo leta yohava ibarenganya, oya bava ngo ngenda muvana ya jogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke. Icya kabiri cyo kongerwamo nuko ibiganiro byo tahukanwa mu Burundi bigasozerwa ibisebezo bya politiki bizobandanya, abanyapolitiki bazogomba baganira gushika kandi ibiganiro ntibibuza ko igihugu kibandanya cyane ko amategeko y'igihugu ahinyanyurwa. Hariho ikindi nuko atama negosiasi yariho aricyo bita dialogue, ni ukuvuga ibiyago. Ikindi twifuza ko coja ko nuko raporo y'umuhuza muri ibiganiro by'abanyapolitiki yoza kunganira raporo y'abamuhuza w'igihugu Serindeyi watunganya ibiganiro mu
Rwanda rutavuga rumwe na leta gwemeje
mugabo igikorwa cyarakozwe ariko
gusa turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokarasi itera imbere. Turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka, turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha. Turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza, tugatwagwa nkuko n'ahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye. Mu gihugu hagati hari umutekano, imbonera kure zitazigira utwinda yigira mu ibutura zidahagari kuzibonye zidakubituzi bonye wese zidapfunguzi bonye wese zidategeka intwaro zidategeka abapolisi zidategeka abacemanza n'ibindi
n'amashami yigenga. Hari ibyo yashimye n'ivyo anegura. Gilbert Bekonjangwa atwara ishyirahamwe en Europe aratangara kubona hatabonetse amasezerano ategwa ku mukono.
Twebwe ibyavuye mu biganiro ntibyatubabaje cyane mugabo twatangaye kuko twari tuzi yuko tuvanga iharusha dusinye ibyo twashoye kumvikana ko hanyuma tugasigaza ibyo tutumvikanye ko mu nyuma ibyo tutumvikanye ko tukazobiharira iBujumbura cyane cyane tukabiyagira ko iBujumbura mu Burundi hagati kandi umuhuza ariwe abiherekeza gushika mu 2020. Twashimishijwe n'ijambo umuhuza ahereje ko kuko yavuze yuko abarundi bose bokwishyiramo amahoro mu mitima yabo kandi ntihagire uzotera kaguma ngo azane ahungabanye umutekano. Ati mutegure amatora y'2020. Ivyo rero twebwe nko muri Onerope Burundi turabishima cyane kuko abihereje abarundi nkuko abarundi aribo batezwe gutora inyishu y'ibibazo byabo. Nuko rero aho iyo bigeze ngaho haba hari icyagoranye. Icyagoranye nuko imigwi uko ari ine yagiye hamwe. Ubwa mbere umuhuza yari yasabye imigwi ibiri ariko mu nyuma irasambuka baca bakorera mu migwi ine. Hanyuma nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki narimwo na twebwe twahavuye tuvana ko bamwe baravamwo bagenda ukwabo bakorera ukwabo ariko twese twari twatanze ibyegeranyo byacu ariko umuhuza nabo bakorana bagaca bavuga yuko twebwe turamashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yegamiye ubutegetsi icyo twacanse kandi turagihakana cyane. Hanyuma nabajya abandi bari Parseme na Rufyiri Auricome hajya bose nabo bakoreye ukwabo nabo nyine ntibo bita yuko begamiye opposition begamiye imigambi itavuga rumwe na leta kuko amashyirahamwe arukwayo. Ibyo rero nabyo nyine twabigwanije twebwe ariko rero ikintu cyiza nuko ibyo twashoboye gushika ko byose umuhuza azobishikiriza nyine icubahiro Yoweri Kaguta Museveni kugira ngo abirabe hanyuma afate ingingo amenyeshe n'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere kugira ngo baheze bafate ingingo. Byagenze neza, ibiganiro byagenze neza mugabo ndabyumva yuko umuhuza atari gufata ingingo wenyene.
Gabriel Rufyiri nawe atwarisha mu Auricome ati gihambaye nuko ubu habonetse ko ibwirizwa shingiro ari kibazo kiri mu matati kandi ko leta yahinduka vuba.
Ibyo twahora tugwanira amasezerano ya Arusha hamwe no kubahiriza ibwirizwa shingiro ivyo ubu bose baje mu biganiro dufatiye kucegeranyo umuhuza yadushikirije bose baremera yuko ari uwo mushinge ubwa mbere w'umutekano w'iterambere be no kunywanisha abarundi. Ivyo rero nibaza yuko uno munsi atamuntu numwe azosubira kuvuga ngo bagomba gushira mu kabati cyangwa uko bakunda kubivuga bamwe bamwe ngo muri archive amasezerano ya Arusha hamwe n'ibizwa shingiro tuko turagendera kuno munsi. Ivyo rero nibaza yuko ari kintu twese twoshima. Ikigira kane nibaza ko twoshima nuko twaronse ibibazo bidasanzwe twahora tuvuga ubu tuzosubira kuganira mu nama zizokurikira. Murabizi ko nk'uruhande rwa leta bagomba bavuga yuko bagomba guhindura ibizwa shingiro mugabo uno munsi ico kibazo cyagiye mu bibazo no kwita biri mu matati. Ikibazo rero kimaze kujya mu matati ukagishira mu bagabo nta ruhande na rumwe rufite uburenganzira bwo guca burondera kuza kuvuga kira. Noneho nibaza ko abahora bitwaza ibya souverainete no kuvuga bijya bavuga ngo ubwigenge nibaza ko uno munsi bitazosubira. Ubwigenge si ubw'umuntu cyangwa ubw'umugambwe, ubwigenge ni ubw'abarundi bose. Ubu icyo kibazo nibaza yuko giye gutora umuti mugabo hari n'ibyo twagaye. Ibyo twagaye navyo nuko twebwe twabonye ko abarundi twebwe tugifise agatima ko kutabona ibintu bije imbere mugabo mu ruhande rumwe ndavyumva kuko harimo umunyungu nyinshi. Umwe wese yabonye inyungu ziwe zitabaye zitagiye imbere hatwebwe twitwa ko turamashira hamwe yigenga turabi neza y'igihugu n'abanyagihugu tusha twumva yuko ari inyungu z'abana bariya ziriko zirabangamirwa rero turavye ingene bamwe nabandi bagiye barigenza mwe bibintu n'ubabandanya bigenza twebwe tuvuga tuti bose ni barabigihugu ntiyagira umwe yumva kumengo nkuko bakunda kuvyivugira benshi numwe n'igihugu sunzi abandi mu gihugu nta munyagufa ntanyagukira twese tunganya uburenganzira mu gihugu rero ikibazo kiri mu minwe y'abahuza kandi twebwe tukaba twashimye ivyavuye muri bigono biganiro kandi bakaba batwemereye yuko mu minsi yavuba cyane ibijya bibazo tutahurije ko bigomba guca byigwa kugira ngo hashobore kuba intumbero ikwiye kugira ngo amatora y'ibihumbi 2020 ashobore guzotegurwa neza twibaza yuko ibyo bibazo bigiye gutora umuti mu maguru masha twaravuze neza yuko udashobora kubuza uruhande rumwe rudashobora kubuza urundi ruhande ngo naka ntazi ibyo twe ntituvyemera twemera ko iyo hari amatati umuntu wese ashobora kutuma amahoro atagende ataboneka uyo muntu ategerezwa kuza mu biganiro aricyo gituma twasabye yuko bijye ibintu by'amamandadare byofutwa abantu bose bakaza mu biganiro erega umuntu aganira n'umugenzi wiwe umuntu aganira n'uwashaka uganira n'umufite cyo mupfa justema abo muri leta bariko barabivuga ndabumva mugabo twebwe tuvuga yuko abo bantu bazakuza mu biganiro leta nyamba ivuga yuko batoza siyo itegerezwa guca yempoza sa volonté siyo itegerezwa guca itegeka ibiba ivyo rero twebwe twibaza yuko mu biganiro bizokurikira bigiye gutegurwa mu ndwi zikurikira nivyo twizeye kandi twibaza yuko abantu bazoca baza kandi tuzogoma tubigwanira kuko mu bintu by'amaro nta muntu akwiye gusigara inyuma twebwe niko tubibona hanyuma mwavuze iby'abanyororo bafunzwe leta ntiyemera ko ari abanyororo ba politiki bahari mugabo nibaza yuko ico kibazo ubu yacagiye ku meza bavyemera batavyemera ubu yakiri mu bibazo bizokwigwa abantu bafunzwe bose bagirizwa cyane cyane twebwe nko tubivuga muri societe civile iki twita attente à la sécurité intérieure de l'état no kuvuga bajya ngo bahungabanya ngo umutekano w'igihugu ivyo navyone ni bibazo kesho sanga ari bya politique tukifuza yuko n'ivyo bibazo cyotora umuti nuko tubivuga ikintu cyose cyotuma amahoro abangamirwa twebwe tuvuga tuti ico kintu giza kuganirwa ukava mu nzira
yunganirwa na mugenzi we Faustin Ndikumana atwaresha hamwe paruseme mbere bari no mu mugumwe
naho atamasezerano bwite yashitswe ko nitwovuga ko ibiganiro bigize iminsi bibera ngahe yarusha byabaye imfagusa kuko nibwo bwa mbere abitavye ibiganiro mu bitandukanye yashizweho baharira kubibazo bakabiharira cyane mu migwi bagashikiriza ingene babibona mbere bamwe bagatura iby'abandi bakoze bakabiraba bakabona aho badahuriza naho bashobora guhuriza umufasha w'umuhuza akabakira akabumviriza hanyuma atoroka nyose akumviza ati ndabyumvise ibyo bashobora guhurira ko bahuriye ko nibi ibyo batarahurira ko nibi ibyo rero bahuriye ko iba ari intambi kuko birajanye n'uko krizi kihari kandi kiratera ingorane ku banyagihugu yuko ibyo amasezerano yarusha n'ibizo ashinga bitegeza kuba ibitabo ngendegwa ko mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi cyeke amatora meza ndetse n'iby'impunzi n'ibindi ibyo rero bitacumvikana ku bijanye n'ibwirizwa shingiro n'ingene ibijanye n'amatora ngene yotegurwa ngira neza kugira imigambi ishikira abanyagihugu n'ibyerekeye abafunzwe ibyerekeye abari ku ofisi imitahe n'ibindi njye na bene ibyo ni ibintu byo bamera biharira igwa igihambaye nuko bishobora kubana bigaharira hanyuma ikindi nuko twibuka yuko uyu mukapa numufasha umuhuza atubwira ko agira raporo y'ibi yaronse akabihereza umuhuza mukuru akari perezida Museveni agaca ashikoranye n'ama bakuru b'ibihugu kugira babwira aho ikibazo kiteye kuko ni inama bakuru b'ibihugu bakakarire yabagenye perezida Museveni n'umufasha perezida Mukapa urumva rero ahageza yakoze aca transmit raporo kumuhuza mukuru Museveni
uwo mwizero wa Rufyiri nta mwanya wamaze kuko intumwa ya leta Transnairaja yacitangaza ko umugambi watanguye wo guhindura ibwirizwa shingiro ugeze kure
cyane gose uti kubera iki unyibukije rero agenda kwishyura ngaha ari ibyo bita mu gifaransa le crise de souveraineté du pays kwisi yose niko bimeze no kuvuga n'ishikirwa hanze so so the case of souverainty mu France no kuvuga ni ibibazo bijanye no bwigenge bw'igihugu nico ituma kandi ndagakubwire yuko ibyo shimwe dufise uyu munsi byemejwe n'abarundi iryo rero riravuga gire ubwaryo ingene shira guhinyanyuka no kuvuga ababazwa barazwe nibande mu gihe bibirijabitatu bashinga amateka cyangwa ikoda bateka babisavye arashobora kuba intego y'ibyo shinge kugira ngo rihinyanyuka cyangwa ramukuru igihugu arashobora gushikiza abanyagihugu integuro y'ibizwa shingiro kugira ngo bayemeze cyangwa bayihakane inzira y'Itali y'Urundi yahisemo niyo ya kabiri iyo ntego yaraheze ubwo vuba cyane igiye gushyirwa abanyagihugu bayemeze ni ukuvuga rero uvuze ngo ibizwa shingiro kuri yarihindurwa ugiye kubaza ubundi muntu ubu hagiye guhonyanga zango z'ibizwa shingiro nakubwira byasinywe n'abanyagihugu abo barabandi bantu bafite intumbero zabo bashaka guhonyaga amategeko mbere mukuru wabigize iyo wagize ico bita tarayizo iyo bahe mukibonya gihu yagize ineho tarayizo naho urazi uko abashinga amategeko kimukorera ko ikamukuru niko bigenda
abari mu biganiro bose barahuriza ko hobaho uburyo bwo gushira mu ngiro ivyo baganiriye aho abatavuga rumwe na leta nkare bose ngenda ku mana icagira cutwara umugambwe sawanya Frodebu na Evariste Ngayimpenda wo mugambwe Prona utavuga rumwe na leta bate ni leta y'ubumwe nta kindi
leta mfata kibanza cyangwa y'ubumwe ni ngombwa igikuru si zina igikuru nuko twumvikana hokogwa mwibiki kugira abarundi dushike ku nzira ihagarika ubwicanyi mu Burundi ihagarika gutoteza abantu ihagarika gupfungira abantu gusa ihagarika kwangaza abantu dushike ku nzira ituma ayo matora avugwa tuyategura neza akaduhumuriza twese na karere kakumva ko gahumurijwe tugashika ku nzira aho Burundi budasubira guhari kuvoma abanyagi bumvise yuko utita ibiganiro barashobora no gufatira bakavuga ati ntabanyapolitike dufise tuzohebe iby'imigambo tuzohe iby'amatora barashobora kubigira na cyane cyane ko leta iguma ivuga ko amatora ari mabi iguma ivuga yuko imigambo ari mibi abanyagi barashobora kwiyebura nico gituma rero twebwe tuguma dushigikira yuko iyi uyu munsi ntabwo twagezeko ibyo bazo byose cyo wabanjije nibindi biteza gutora umuti abanyagi basubira kugira umwizere
ikibazo si icyo ikibazo nuko byokogwa na leta yizigiwe n'abarundi yumvikanywe ko ibyo byo kuyita imfata kibanza cha byo kuyita iki jewe siho mbona inyishu ikibazo nuko twogira tuti mbeko twumvikanye ibikwiye gukogwa byokogwa gute byokogwa nane inzego ziharubu zoshobora kubishira mu ngiro nimba ari byo tukabandanya atari byo naho none inzego zobishira mu ngiro zoba zimeze gute
kuri ico intumwa ya leta ivuga kukoba ari kubandanya umugambi wo gutembagaza ubutegetsi Terence Ntayiraja ati namba ntibikabe
rero icerekana ko harimo abantu barafari ubucuti n'abandi bati bagaje gutegetsi biragaragara no bikubwiye uvuze yuko ushiraho leta yindi amasezerano yarusha aravuga leta ngo nijaho abatutsi 40% abatutsi 30% kandi niko bimeze none uwo mutu tasumba ubundi cyangwa umutu tasumba ubundi we ninde kandi abaja mu leta uko ibyo shingiro bimeze gushika umunsi n'abantu bagiye mu matora none abantu bavuga ko ari gutusubiza inyuma no gutiki yuko mumanga mu maraporo bakoze barashaka yuko ugufasha ibiganiro mu Barundi ASO yobireka bakabihereza abazungu aho mu byo bintu bisigura iki icakabi ukavuca bita reforme des forces de défense et de sécurité no kuvuga gusubiramo inzego z'umutekano arusha igira 50% abahutu no 50% abatutsi aha rero uwo hiyera akabikora ko byotera ikibazo bagacha bavuga kuri bitahe ku bantu bamwe bamwe bagombye gutembagaza ubutegetsi
mu rwandiko muhuza Benjamin Mukapa yashize ahabona inyuma y'ibiganiro hari ibyo abanyepolitike bategeze bumvikana ko ntibumvikana ku byerekeye ihinduka ry'ibwirizwa shingiro ikigongwe cy'ikivunga gufungura abafungiwe ibya politike kuva mu mwaka w'2015 habinicerekeye gukuraho imitahe mpuzamakungu y'ubutungane yarungikiwe bamwe mu batavuga rumwe na leta ikindi batumvikanye ko no kwaka ibiganisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane ugwaruka gwegamiye imigambwe uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro harimo no kugira imyerekano ikibazo cingenze inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano hamwe n'ingene abacigwaho icuka ciza ca politike ningene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cyane cyane abanyepolitike bakomeye iruwande y'ivyo batumvikana ko umuhoza mukapa yarerekanye n'ivyo abo banyepolitike bashoboye guhuriza ko icambere nuko bemera kandi bizera umuhuza n'umufasha wiwe barumvikana kandi ko amasezerano y'Arusha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri ari umushinge w'amahoro umutekano n'iterambere bemera bose ko impari zihari ari za politike kandi ko zibwirizwa gutorerwa umuti wa politike baranahuriza ko hakwiye kuvaho umugenzo wo kudahana ivyaha mu Burundi kandi ko hakwiye guhagarikwa amajambo y'ugwanko yava hose ikindi nuko bumvikana ko hojaho urupapuro rw'inzira rutegura amatora meza yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kubahiriza agateka akazi na muntu gukomeza imigambwe no kunga yacitsemwo amashami kunagura imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'amakungu amerero no kojaho umugambo utamoye wo gutahukana
muri Cote d'Ivoire basuka y'u Burundi bari muri Haiti basuka y'u Burundi bari muri Centrafrique n'ahandi heshe wotubwira gute ngo mu Burundi nivugo tutari nge ivyo bita mu gifaransa ngo crise politique ngo hari impasse ibintu bamwadikira atari byo kabisa izo bibabiri mu gihugu kitagiramo leta kiba kirima kajagari n'induru n'ingorane tugasha mugaba tuhongera ko ibibazo bishika bitanu bihambaye bitegereza kurongerwa ko kugira ngo ibintu bigende neza ico bita mécanisme d'accompagnement du processus électoral de l'année 2020 dusaba yuko facilitation yo fasha mu kuduherekeza mu matora yihubira mirongo ibiri kuko irongowe na mukapa kuko ari nabo bariko barasozera ivyo biganiro kugira ngo babanya politiki bavuga bati tuvyiheranije bavuga ngo leta yo havi barenganya oya bavuga ngo ngenda muvana ya jogo yarikiye mu ntege ngo wicare meneke uhaguruke meneke ica kabiri cokongerwamo nuko ibiganiro byo tahukanwa mu Burundi bikasozekwa ibisebezo bya politiki bizobandanya abanyapolitiki bazo kuganira gushika kandi ibiganiro ntibibuza ko igihugu kibandanya cyane ko amategeko y'igihugu ahinyanyurwa hariho ikindi nuko atama negosiasi yariho hari icyo bita dialogue ni kuvuga ibiyago
mu gihe leta ivuga ko itoganira n'imigwi yafashe ibigwanisho Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL avuga ko hamwe iyo migwi yoba ihari yo kwigaragaza ikerekana n'ico yifuza
ni ibyuko bavuga ngo tuganire ngo nabantu bafashe ibirwanisho ngo babemeye gushira ibigwanisho hasi abo nabo twe twabwiye umuhuza ko abantu atabatuzi twebwe nimba bazwe n'abatuzi kabisa nitwari kwemera rero ngo turashobora kwemera kuganira n'abantu tutazi niyo baboneka bakavuga aho bari bakavuga icyo bagamije bakerekana ivyo bavuga twebwe muri ico gihe tuzosaba leta tuti leta ganira nabo bantu mugabo ntashobora leta ntacho kuvuga ngo niganire n'ikirere iganire n'abantu batabaho cyangwa abantu bari mu vyiyumviro
Rwanda rutavuga rumwe na leta gwemeje ko bisa nuko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze batigeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkora mutima nkuko bivugwa na Royeze barica ko atwara umugambwe ranake
jewe nk'utwara nake sinabyakiriye neza kuko ibyari kwa byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushobore gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ngo dushobore gutorera hamwe inyishu ibazo by'u Burundi urumva rero ko ntawe gyoherwa umuntu ari gyoherwa hagize kivamwe ariko harakozwe ibitari bike imigwi yose yarayo imihaye umuhuza abuze yuko agiye kubishikira uyu mufasha agiye kubishikiriza umuhuza hanyuma nabo babihe kandi abakuru b'ibihugu bo mu karere ngirango rero mu nyuma bazoheza barabe uko bimeze kugira ngo barabe ko byobandanya kuneza igihugu cacu.
Umuntu uvuga ko ari esheke.
Oya umuntu uvuga ko ari esheke kuko esheke nuko atakiba cakozwe. Mugabo igikorwa carakozwe ariko ntigishimishije kuko cari gushimisha iyo havamwe ikintu abarundi gituma bakira bakava muri zingorane barimo
ntimigeze munumvikana kucokorwa canke ku nzego zo kubahiriza ivyo mushitseko
oya ntaje twumvikanye ariko nuko mu migwi yose hariho bimwe bimwe ubona ko duhuriza ko akaba nibindi tudahuriza ko mwisanzwe bigenda neza twicara hamwe nkibyo duhuriza ko twari kugenda twumvikanye ukuntu byoja mu ngiro ibyo duhuriza ko navyo bikaja mu byo tubandanya tuganira ariko urumva ntibyashobotse ko tuje hamwe
byizwa shingiro ntimuhuriza ko byo hinyanyurwa ariko amatwa dusumira rigiye gusubirwamo
oya bwizwa ngishingiro ntiduhuriza ko byo hinyanyurwa bwizwa shingiro go hinyanyurwa n'uburenganzira bw'igihugu n'uburenganzira bw'abarundi ariko ico tuvuga nuko ryari go hinyanyurwa abarundi bavyumvikanye bakamenya ingingo zihinyanyurwa kugira ngo bigende mu muco ntibishobore kubandanya bitera ingorane mu gihugu cacu
na mugenzi we Evariste Ngayimpenda kubwo umugambwe iprona igice kitavuga rumwe na leta ni nkuko
ubu rero ico twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amaso mu yandi ico bamwe bose bategekanya kunyishu ivyo bibazo nyamukuru hanyuma rero kuguharira kukagira ico kuvuyemwo tugashika kwijambo twoshikiriza makungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo uburundi bwabusubire buronka amahoro n'umutekano tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa turakeneye kandi ko abanye politike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha uburundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa atamusunikano atabanyuruzwa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye mu gihugu hagati hari umutekano imbonera kure zitazigira utwinda yigira mwibutura zidahagari kuzibonye zidakubituzibonye wese zidapfunguzibonye wese zidategeka intwaro zidategeka abapolisi zidategeka abacemanza n'ibindi
n'amashami yigenga hari ibyo yashimye n'ibyo anegura Gilbert Bekonjangwa atwarishiramwe en Europe aratangara kubona hatabonetse amasezerano ategwa ku mukono
twebwe ivyavuye mu biganiro ntivyatubabaje cyane mugabo twatangaye kuko twari tuzi yuko tuva ngaha iharusha dusinye ibyo twashoboye kumvikana ko hanyuma tugasigaza ibyo tutumvikanye ko mu nyuma ibyo tutumvikanye ko tukazobiharira iBujumbura cyane cyane tukabiyagira ko iBujumbura mu Burundi hagati kandi umuhuza ariwe abiherekeza gushika mu 2020 twashimishijwe n'ijambo umuhuza ahereje ko kuko yavuze yuko abarundi bose bokwishyiramo amahoro mu mitima yabo kandi ntihagire uzotera kaguma ngo azane ahungabanye umutekano ati mutegure amatora y'2020 ivyo rero twebwe nko muri en Europe Burundi turabishima cyane kuko abihereje abarundi nkuko abarundi aribo batezwe gutora inyishu y'ibibazo byabo nuko rero aho iyo bigeze ngaho haba hari icyagoranye nuko imigwi uko ari ine yagiye hamwe ubwa mbere umuhuza yari yasabye imigwi ibiri ariko mu nyuma irasambuka baca bakorera mu migwi ine hanyuma nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki narimwo natwebwe twahavuye tuvana ko bamwe baravamwo bagenda ukwabo bakorera ukwabo ariko twese twari twatanze
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru Arusha muri Tanzania ku kiganiro kirambuye gisesenguye atugejejeho namwe abatwumvise mwese uyu munsi nongeye kubashimira kandi nkuko bisanzwe ntiduhema ndabatumira kwitabira buri gihe ibiganiro byacu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi rya Amerika.